5, 6.
Banks on the beat.
Garuka, garuka, garuka mukunda wanje ni nkwenda. Garuka, garuka, garuka mutima wanje guterere. Garuka, garuka, garuka mukunda wanje ni nkwenda. Garuka, garuka, garuka mutima wanje guterere. Sometime ni manya unteka teka. Turi kwesho kura. Ni kujirangi watarindeka. Oli murunji mazima divya paka. Again and again, I wanna love you again and again. To be called a baby night and day. Garuka, garuka, garuka mukunda wanje ni nkwenda. Garuka, garuka, garuka mutima wanje guterere. Garuka, garuka, garuka mukunda wanje ni nkwenda. Garuka, garuka, garuka mutima wanje guterere.
Buri bumbi amechiro, teka teke birunje biwakozire. Nitaka omutwa kwanje kwena ni kutera ayiwambe. Ongwaza adataka ongwaza za araje. Omutwa kwanje kwena ni kutera ayiwambe.
Garuka, garuka, garuka mukunda wanje ni nkwenda. Garuka, garuka, garuka mutima kwanje guterere. Garuka, garuka, garuka mukunda wanje ni nkwenda.
Again and again, I wanna love you again and again. To be called a baby night and day.
Garuka, garuka, garuka mukunda wanje ni nkwenda. Garuka, garuka, garuka mutima wanje guterere. Garuka, garuka, garuka mukunda wanje ni nkwenda. Garuka, garuka, garuka mutima wanje guterere.
Yeah. It's your boy Sasingo Rasta 256. Respect good kid. Halad Ramisi. Yaman. Yeah,